Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti timu yose turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 12 ukwezi kwa kane umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederica Nkundikije.
Yarafise urugumano nini mu mutwe ariko umunsi imodokari aho yajyanye ni ku modokari nyine nta maraso ahari nubwo nitwavuga ngo umuntu ari muzi yashitse muzima nuko yayagize ntitushobora kumenya.
Uyu ni umwe mu banyagihugu babonye ikiziga ca Sudani niyo nizigiye yagandaguwe n'abantu bataramenyekana. Inkuru co kimene inkuru yerekeye ingingo yo guhagarika umugambwe MSD mu kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'inkuru igandagurwa ry'umukenyezi akora muri COPEC ishami rya Ngozi mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umuntu akorera ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu mu Burundi yarishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwo wa gatatu gushika ubu abamwishe ntibaramenyekana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ikiziga cha Sudani niyo nizigiye yakorera ishyirahamwe Giriyuja riri mu yita hagati y'abana bo mu ibarabara catowe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri iruhande y'umuhana wiwe muri karitsiye ya Kinanira ya gatatu iri muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura. Yatowe munsi y'umuduga wiwe nk'uko bisigurwa n'uwasanzwe akora akazi ko gucungera umutekano hafi yaho nyakwigendera yaba.
Imodoka yaraje irahinda hari minwi zigeze gushika ngaha haye cha Karagisona kuba yarashitse kuri porotaye no kuba atashitse no Karagisona ngaha naje japane kubona turi hirya mu dayimu ngumva imodoka yinze na karagiso gusa numva imodoka irazimye hanyuma ncandacisha ndakoresha ko dusanzwe dukora mu kazi turandarunguka hanze ndabona ko amatara y'imodoka ari yakije magabo imodoka itariko irahinda ncandacisha ku yindi porotaye yindi yindi ndaraba ndashobora kugana kubona ko imodokari iri nayo iraka amatara nta muntu n'umwe ushobora kubona nihweje neza ndashobora kugana ko hari umuntu ari munsi y'imodokari ndahamagara mugenzi wanjye ndashobora kugenda turadodora turatabaza ababanye
bamaze gutabaza bahavuye begera. Ibyo babonye byerekana ko umuhisi ashobora kuba yikiwe ahandi bene kumwaka ubuzima bazana ikiziga ciwe.
Yarafise urugumano runini mu mutwe ariko umunsi y'imodokari aho yajyanye ni ku modokari nyine nta maraso ahari nubwo nitwavuga ngo umuntu ari muzi yashitse akiri muzima nuko yayagize ntitushobora kumenya. Hanumviye umuryango uhindiwe ko naho narabi sinashobora nza kuko nateza kugira ubwoba na jewe kuri bayi nateza kubanza guhamagara ubundi tuba babiri tukarindisha ntituti turatsinde turabe kuko biri hafi y'irembo ryacu turumva bibari hafi y'irembo ryacu n'umunsi tuza kurunguruka tukaraba kuko n'ubundi n'imodoka ari iwacu isanzwe idakusiperiza mu ijoro iri bwaze.
Abakozi bo mu ishyirahamwe Giriyuja bamenyesha ko gushika ubu atawovuga impamvu zatumye mugenzi wabo yicwa. Basaba igipolisi kugira amatohoza yokwerekana ukuri ku vyabaye.
Ike nta muntu yabwatubwiye ko bafitanye ingorane twababaye cyane.
Sudani yari umuntu mwiza umugwaneza afasha abandi bakozi twebwe rero n'urupfu ruratubabaje tushikeneye kumenya ibyabaye kuko n'ejo twari kumwe jebe nariko ndankadira abana tuba turi mu kibuga hajya mu Kabondo kuri Centre Football Forum yasohotse jebe ndiko ndankadira abana mu kibuga agiye yasohotse umugoro wa mwiza agiye yasohotse tuje tumvuga tarataje twaguye mu gahundu tuvyumvise ko n'urupfu rubabaje hari umuntu mwiza umuntu ukorana neza badufashe kugira amatohoza ababimenyereye cyane cyane igipolisi kuko n'ico n'ico kijejwe dufasha abana mu ibarabara gufasha abana mu ibarabara n'ivya politike n'ibisa.
Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi asigura ko igipolisi cyatanguye amatohoza. Moise Nkunziza amenyesha ko igipolisi kijejwe kugwanya no gutohoza ku bugizi bwa nabi recherche criminelle mu Gifaransa aricyo kizotanga umuco kuko havugwa ibintu bitandukanye ku rupfu rwa Niyonizigiye. Sudani Niyonizigiye asize abana batatu n'umukenyezi. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ine nkuru y'ubwicanyi ni inkuru ivuga ko umukenyezi akora mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ishami rya Ngozi yaraye agandaguye acumiswe. Wamugandaguye yamaze gufatwa nyuma yaho yemereye icaha. Sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yacimucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Uwo mukenyezi yaraye agandaguwe yitwa Nizigimana Everine yarajejwe igisata gitanga ingurane mu ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC mu gisata cyayo cy'Ingozi. Yagandaguriwe muri karitsiye ya Kinyami ya kabiri mu gisagara cya Ngozi ahasanzwe aba hari nk'igihe cy'isaha imwe n'igice ku mugoroba wo kuri uwa kabiri. Mu gitondo cyo kuri uwa gatatu twashyitse mu kibanza yagandaguriwemo hirya yacyo gato turahasanga umwe mu bamuserutse ko araheza aratwiganira uko vyagenze.
Uko vyagenze nyine nuko natwe twageze twumva umugore avuga ijinduru ngo baranyishe ngo baranyishe hamanake tugageza gutabara uwo mugabo ashatira mufata garagerageza kuvanga siwe mugabo ishagiye kwitwemeza nuko twabonye iyo mbuga icyamuzibushi yamuzibuje iri impande yaho hantu nyene impande y'ikanepu hama nyene umugore bamujanye kwa muganga mugabo nawe turamufata turamushikiriza nyine ajeje umutekano baramudugana
uyu mutama nawe nyene yarahashitse
yego abajejwe umutungane ku bintu byarayo bibaye twogisaba gose kuko hari ahantu tutakumva habaye impanuka amwe n'izonya bisha umuntu wagira gucyanya kukaza ubona umuntu mubanye iminsi n'iminsi ngo aracyari mu matohoza twe twosaba yuko umuntu akoze ikosa nk'igihunya yishe yarabitumbira aherekeje umuntu wapfa ku kazi agenda amuherekeje twosaba yuko ubutungane bwokora nyine uwo muntu agahabwa igihano
ivyo uwo mutama yasaba mu masaha y'igitondo cyo kuri uwo wa gatatu ubutungane bwavuye bubishyira mu ngiro sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yaciye isasa ikibiriraho mu ntara y'Icese y'ivyaha bikomeye ica irengutsa ubwa mbere Senonda yavugwa uwo nawe niwe yahagaritswe yagirizwa ubwo bwicanyi yashengejwe n'umushikiriza manza wa parake ya Ngozi ku cyaha cyo kugandagura Nizigimana Everine kandi yabiteguye sentare imaze kubaza uwagirizwa icyaha icyo abivuga ko yatebye kuvyemanga sentare yaciye imusaba kwisigurira uko yateguye ubwo bwicanyi abo babuteguranye n'icyatumye abutegura akabushira mu ngiro Zenonda yavugwa yamenyesheje sentare ko integuro imaze imyaka ibiri yaseguye ko yasavye ingurane ya mbere mu ishyirahamwe Kopeke arayiriha aca asaba iyisununuye ntiyayironka ingorane yasaba yavuye ku miliyoni zitanu yasabye ubwa mbere ija ku miliyoni mirongo itatu na zitatu yasabye ubwa kabiri uwo mudandaza yemera ko yariko arahomba avuga ko yagandaguye Everine amuhara ko yamubereye intambamyi yo kuronswa ingurane yifuza sentare yamubajije ko atabandi bakoranye uwo mugambi yavuze abagabo babiri yamara sentare yamwibukije ko kwemanga icaha bisigura kubwiza ukuri sentare abari bagize sentare bafatiye ku matohoza yakozwe n'umushikiriza manza aho yavuze ko abagabo babiri bari mu bo afitiye akazikira kuko bazurumanye amafaranga umuco w'ingene bagiranye umugambi n'abo afitiye akazikira ntiwabonetse uwaserukiye runani rw'amakopeki mu Burundi Fenakobu yavuze ko waraye agandaguwe arengana yaseguriye sentare ko ishami rya Kopeki rya Ngozi rifite uburenganzira bwo gutanga ingurane y'umuriyoni umwe gusa ayarengayo agatangikwa ku cicaro gikuru mu gusozera sentare yasavye umushikiriza manza gusozera imburano ziwe uwo nawe yasabiye uwo yashengeje umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose yasabye sentare ko itoha agaciro ukwemanga icyaha asigura ko asa n'uwemeranye acamenyesha ko mu matohoza yamwemereye ko atekanye mu gihe yarahejeje kwica uwo mukenyezi umuryango wabuze wasavye indishi ya byose hamwe ingana n'imiliyoni amajana abiri na zitatu n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bine Fenakobu isaba imiliyoni mirongo ibiri kuri icyo gihano cyo gufungwa uwashengejwe yavuze ko abona neza ko atari akwiye no gufungwa intaye imugiye imbere ahava aremera ko yakoze ikosa rikwiranye no gufungwa imyaka itanu kundishi yasabwe Senonda yavugwa yasabye ko yorihwa n'amashyirahamwe y'ubwishingizi cyo bita assurance mu nyuma aca avuga ko atani igiceri cy'amafaranga atanu azoriha urubanza rwamaze nk'isaha gumvirizwa ruca ruja mu mwiherero inyuma y'iminota nka mirongo itatu ruca rurasomwa ndayavugwa Zeno yagiriwe icyaha cyo kugandagura Everine Nizigiyimana yabiteguye acyahanishwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose yakiriwe gutanga amafaranga angana miliyoni ijana na mirongo ine na zine ibihumbi amajana icyenda na mirongo ine na bitatu ku ndishi zose yasabwe umunyororo w'imyaka amajana indwi na mirongo ibiri n'ine ukazoshobora kwiyongera kuwo gufungwa ubuzima bwose mu gihe hatoriha indishi n'ihadabu ya leta ingana n'amafaranga ane kwijana y'indishi yakiriwe gutanga
Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung ni byiza pe ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite ntugire ikibazo noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira ubu ni muburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Umugambwe MSD wahagaritswe mu kiringo cy'amezi atandatu. Ingingo yo guhagarika ibikorwa by'umugambwe MSD yafashwe n'umushyiranji w'intwari yo hagati Pascal Barandagiye. Umushyiranji Barandagiye yagiriza umugambwe MSD ibintu nyamukuru bine birimo gushinga umurwi witwaje ibigwanisho urwanya leta y'u Burundi biciye ku mukuru wawo Alexis Sinduhije, kuba abanywanyi b'umugambwe MSD baguma basubiramo inyifato yo gukokeza ubugizi bwa nabi n'urwanko hamwe no kuba warahonyanze amateko n'amabwirizwa bigenga imigambwe mu Burundi. Umugambwe MSD barahakana ibirego bagirizwa. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Peter Senshimimana, umuvugizi w'uyu mugambwe. Tubatega amatwi.
Ubwa mbere na mbere, nta gishasha kirimo guhagarika umugambwe MSD nk'uko babivuze, kubera yuko ibintu bimaze igihe batubura. Nta rero kirimo kuvuga yuko bahagarika umugambo MSD, kuko guhagarika umugambo nta biriho bisumba kwangaza indongozi z'umugambo MSD guhera kuri nyakubahwa umukuru w'umugambo Alexis Sinduhije ukaza ku munyamabanga mukuru w'umugambo nyakubahwa François Nyamoya, ukagenda ku barongoye intara n'abarongoye amakomini. Bose barangajwe ntibari mu ngo zabo, ntibari mu gihugu cy'u Burundi. Uciye ugenda ku barongoye intara, barongoye amakomine, bamwe bamaze kugarurwa, abandi bataye izabo. Ibyo nta gishasha kiriho kiza gisumba guhagarika umugambwe uko bo babivuze, kuko wasanzwe warahagaritswe n'ubundi.
None se ko mu byo leta y'u Burundi ibagiriza harimo gushinga umugwi witwaje ibigwanisho n'urwanya leta y'u Burundi, ibyo bintu byo mubivugaho iki?
Ubwa mbere na mbere nagira mbanze ndakumenyeshe neza ko ntagomba guhindura ibyo nyine icyubahiro umugambwe Alexis Sinduhije yashikirije. Twebwe kurwanya nkuru nziza nta kosa ariyo tubibonamo, kandi nta n'itegeko na rimwe tuba turenze, ahubwo tutamurwanya ibyo ari amakosa akomeye cyane, kuko kutamurwanya ni ukwemera umukuru w'igihugu w'icyaduka adakurikiza amategeko. Twebwe rero umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose tuzomushyigikira cyane.
Ubwo biravuga yuko mufite koko umugwi witwaje ibigwanisho?
Nakubwiye ko twebwe umuntu wese azorwanya nkuru nziza uko azoba ameze kose, naho azoba ari umuntu ashobora kumutera ibuye, twebwe tuzomushyigikira. Kutamurwanya ni ryo ari amakosa kandi akomeye cyane.
Bwana Epitas Nshimirimana, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Ubu naho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza dutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndaliko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza?
Erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere kazoza,
ntorere kazoza. Jerome Niyonzima ndabaramutse nonge ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe abatumire batatu baza kubishijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana
umwe ni honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
Najewe nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza
Uwundi turi kumwe ni honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza
turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro
yego murakoze kubona mwadutumiye
Uwundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute
jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi nta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe twibutse ibwizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano yarusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo turabona yuko ibihe byahindutse ningingo jitari nke turabona yuko ari ngingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira no vuga mu bindi bihe bya politique nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe bya aka karere ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashira hamwe nka za Sadeke n'ahandi turabona yuko ibwiriza shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashira hamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi itsindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu c'u Burundi cotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murano ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa niziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi nakarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo zohindurwa mu ipfuzo
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Feneas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ibyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunegereje kuko hari himvu nyinshi zerekana neza ko ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara iryo bwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza agahengwe abantu barabana neza abantu igihugu kibundi cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingi bamaze kwevariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryo hindurwa kubwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndagwereka ko bidake ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majya yahindutse kuko itegeko bavuga ko ni dynamique ikindi naco urabye icuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriki irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho nabarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mugira ubizana kuko birabwo n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza cyigiye idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntiri hinduka uyu munsi ati mbwa birakenewe mbwa nti hari bwagiye
egome aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobore abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo ni ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha niyo yabyaye constitution iri kirabwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ndi kuri hano bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwirizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gwiza shingira ivuga ko ikintu cyoze gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ukushira hamwe kugeza gusubiza hamwe demokarasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingira ishobora gusubirwamo Ibijose wiliko bitose kazi ibijo. Mbiyari kanda kwa ibigizo wa shingi ibijose wiliko. Mbiyari wali suwiramu bazo wabare nze ingi ingo. Kandi ingi ingi kome ye chane ituma ibinushu wa gusubili toto.
Foste ikiwazo ni chonyene. Na mgiriru mngakiri igute uwa mugambi ugu hindura ibigizo wa shingi ilo. Nga wali mumashira hama dahara nilivizi charo vya politiki.
Ubwambere hoho twebwe turi mashyaka ndahari mu cyaro rya politique turafite ngene tubibona kuko tubivuga tose ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko y'ibyo mabwiza shingira bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politique kenshi barakunda kuraba ingene babishiramwe imitego cyanke babishiramwe amartike abahe inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kurira bisubiramo abaringa barabizi namushinga naye mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baje ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovuga injyana rizari zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinye rizari byarasumije kamarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nkinguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mwibwirizwa shingiro kuko ibyizwa shingiro nibyo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihinguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'ubarabana yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuno kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuza ati yamenjana 1999 ivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinjira bicaka ikindi rese tugatuti rero context ihari imeze gutu context mibinge yavuga ati context context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cy'ambere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
fato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
mwese mukundira radio ijwi ry'America biganiye utateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe impinga bw'ivyuma hamwe na Facile Gebeyeru yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire kandi tubibutse ku ijwi ry'America ribashikiriza ibiganiro byaryo imisi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi ry'America kuri FM 104.3 ikigali mu Burundi Murundi naho twumvikanira kuri FM 94 99 na 95 nibice bibiri mushora kandi kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail akaba mu comment na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri ya radio yacu wewe radio yacu VOA akaburungu comment. Turabashimiye kandi kuba nshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamo muwandanye kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.